ら。
Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no munsi ni tariki 17 z'ukwezi kw'icenda mwaka wa 2017 ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi Washington DC kumusi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka. Bega umugwi w'ugwaruka mu ntara ya Gitega mu Burundi gwari rugarijwe n'ubushomeri rugahitamwe kwiyungunganya mu gutangura umugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni inyuma ya mezi atandatu ibintu byifashe gute. Hoba hari inzitizi bariko bahura nazo mu bikogwa byabo by'ubudandaji. Impanuro kuri bagenzi babo nizihe kuri ibyo bibazo n'ibindi mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kubandanya kugerageza kwiteza imbere nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye ugwaruka cy'uyu munsi. Reka kazoza rero kugwaruka kazoza kejo turabararitse muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubibutse nimero yacu ni 1 202 4 91 93 1. Kaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jeni mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko tubabwiye mu kanya gaheze muri kumwe na Oriane Tangishaka aho tugiye kuganira ku bibazo byerekeye ugwaruka. Bega umugwi w'ugwaruka mu ntara ya Gitega mu Burundi gwari rugarijwe n'ubushomeri rugahitamwe kwiyungunganya mu gutangura umugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni inyuma ya mezi atandatu ibintu byifashe gute. Hoba hari inzitizi bariko bahura nazo mu bikogwa byabo by'ubudandaji. Impanuro kuri bagenzi babo nizihe kuri ivyo bibazo n'ibindi rero mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kubandanya kugerageza kwiteza imbere nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Twatumye rero Innocent Nshimirimana umwe mu batanguje uwo mugambi wo guhingura no kugurisha amasabuni atubwira uko ibikorwa byifashe muri iki gihe n'ibindi bikorwa n'imigambi yabo muri iki gihe mu gihe ubwo budandaji bwo babumaze igihe bwaratanguye. Niwe dufise mu kiganiro cy'uyu munsi Innocent Nshimirimana, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Innocent, makuru y'iminsi urudandazwa rw'isabuni rwifashe gute muri iki gihe bimeze gute?
Mino minsi novuga ko urudandazwa rw'amasabuni rutifashe neza. Bwa mbere tugifise proje yacu tuge turakora twagiye turagira intambamyi nyinshi cyane rwose. Zimwe zatumye mbere dushika no ku ngingo ngira yo kuba turatenyenya mu gukora. Ivyo navyo rero bwa mbere turiko turagira proje twarashingiye ku biciro tubaze kuraba ku isoko ibiciro by'ibikoresho dukoresha ku isoko dukoresha kugira ngo duhingure amasabuni. Ivyo navyo nari nabivuze bwa mbere ni ibintu bijyanye n'amavuta y'imise hamwe n'amaside. Rero ku biciro by'ubwa mbere twari dufise kukungere tutwarabonye ngere bigugwa tukatubona kungere tuzokunguka naduhaye ingufu zo gutangura. Mugabo rero tumaze gutangura harabaye intambamyi nyuma y'amezi atatu amezi atatu ya mbere zameze neza mugaye nyuma y'amezi atatu yakurikiye numva ko habaho hiyongereye kuba intambara nyinini inya ifatiye kuduga ku biciro byo dukoresha
ibiciro none byaduze ku rugero rungana gute mbere mutanguye byagugwa gute amavuta y'imise cyangwa ya maside mwakoresha yagugwa gute
nk'akarorero nk'acide twa acide bwa mbere agafuko ka kilo 25 kagugwa ibihumbi 64 mugaho ubuhunye kageze kadushikira igitega kari ku 90
nakuvuga ko hiyongeye ko amahera atari makeya
n'amafaranga menshi amavuta nayo twakoresha nayo nyene mwaye amezi atatu ya nyuma yaraduze cyane ayavuye ku 2000 aza ku 2300 ikiro kimwe ivyo rero ivyo nivyo nivyo cyane cyane twaragerageje kuraba ukungene ibiciro yuko bira tugabanye isabuni cyangwa turavugene two tugerageza kujyana n'igihe turimwo ariko hageze igihe harabaho bitagenda neza
no kuvuga ko hari intambanyi ataco mushora kuzihindura ko zitavuye kuri mwebwe ariko ibikorwa muri rusange byagenda neza mwarahingura amasabuna kwiye abakiriya bari bakeneye byose byari byagenda neza uretse ko ibiciro byagome biduga
ubundi vraiment amezi atatu ya mbere twarabona yuko ibiciro twarose inyungu kubera ushobora kuriha inzu upanze ama ukama wewe ubwawe ukifungurira umunsi wose hamukaronka benefice na yamakeya wamaze gukuramo byose urumva uravuga ko uri kurakora urucuruzi
none muri ibyo bikogwa na bagenzi bawe mwatangiye gucika intege kumbure mutangiye kubona acide itangiye kuzimba ijya ku 2028 birenga byayo mwahoramo ibigura mwiyumva mumeze gute mwaracitse intege mwatangiye kwiyumvira gute mubonye urudandazo rwanyu rutari kurugenda nkuko mwabyifuza
bwa mbere twese twaragerageza mwese akagwana yerekana ukungene twokunguka wunde karekana ati mwacitse intege wunde akavuga ati oya reka tugabanye sabone tugire ntoya mugabo umwe niwe kasemeza tugabanye sabone tugire ntoya mugabo twaradusanga hariho abandi bantu badutanze bakoze imigambi kuva bakiri batoya nka busanga bafise imirima y'ibigazi bakaba bafise n'imashini zisi y'amavuta bakaba bafise na izine ikora amasabuni nyene urumva isabuni y'uwo muntu ku isoko izuma isubi y'iwawe uwo nawe ugabanya akaba afise isabuni nini inya ku buryo ahigitega abandi bazanye bahandi twasanga bafise isabuni nini nini mugaba tukaraba dutora ko usanga ari abantu ba kera cyane bamaze kuba abantu bagusa bafise
bafise uburyo bwinshi
bafise uburyo bwinshi
none muri uko kubona ibintu biri ko bigenda gutyo nk'abagenzi banyu bari kubarabumviriza bokora iki mwe mwahavuye mukora iki muri iki gihe byifashe gute mugiye gukora iki
twebwe muri iki gihe nitwicaye twabona tuyumvira kubera muri kumwe musu murenga babiri cyangwa batatu ntimushobora gucika intege mwese ahubwo mugomba murondera ukungene mwumva murengera intambara nyuma yo kumurahura nazo twaragumye twiga aho turi ibindi bintu dushobora gukora byotuma tuguma dutera imbere kubera twagomba turaba n'igice kiba kigezweho aha muntu yokorera kikaronka abakiriye turaba rero twandika proje tukaturandika tukaraba kiyizokunguka rero twaje tugira turavuga duti reka tuje kuraba ku isoko aha muri byo Gitega cyangwa imicungaro hose turabe ikindi kintu twokora cyo tuzanira amahera kandi kikaronka abakiriye turajya hamwe turavuga duti tutarashika imbere inyuma yuko twinjira mu buhombe reka umutahe turashobora guhagarikira kubanza gutenyenya amavuta kugira ngo turindire kubi amavuta imvura iguye akona gukoroka bityo bigukoroka twe tuvuga duti twe turakora uwundi mugambi twa turiyumvira umugambi wo gukora ibifungurwa by'ibikoko
umugambi mwawe utanguye gute wifashe gute wowe uri kugenda gute
umugambi tugaturabona ko amazina by'amasaba ni biko biranka twagumye turaba kugene tukora n'ukungene tworoha bakiriye ama turafata intumbero urabona ko amafaranga inyungu bwa mbere tukijyanditse inyungu tuyibona turazi kumwe turangwa n'ingenzi twocuruza turabona duti ibi byoza na karusho turaze ibinye ibi turiko turakora
none ngaha mu ntara ya Gitega mwabonye yuko abantu bagurisha imfungurwa z'ibikoko cyane barazigura cyane
ego barabigura kubera twararaze abantu babiri batatu babikora turagerageza kuraba kandi uraze muri rusange ni ntara irimo abantu borora irimo aborozi b'ibikoko bitandukanye ubona yuko n'abo bantu nabo nyene abakiriye babafise kandi ari bakeya kandi natushavuga ati hamwe twofata ku rundi ruhande bitandukanye n'ubwo baba ariko bajya ku rundi ruhande rwo hari iwacu tubona yuko abakiriye bacu batosa n'abahanyu tuba nk'abakiriye bandi
birumvikana ko ubwambi w'isabune mubaye murawushyira haruhande gushikaho ibiciro bisubira kukamanuka ntimwawutaye umutahe wanyu muracyawufise ntimwawufishije ubusa ubu mwatanguye umugambi wo kugurisha imfungurwa z'ibikoko z'ibitungwa nibihe bitungwa mugurisha mubona mufise abakiriya cyane muri iki gihe muri ko murabigurisha
nk'ubu umwe n'imisi nabonye yuko abakiriye bintu zenya ba bibi ibitungwa z'inka ariho batwara byinshi batwara kubera batwara mu mifuko urabona yuko aborozi bino bisabona ko batanga gushorera kubera mino minsi mikeya turabona yuko baza bagatora ibiro 30 yo ijana turabona yuko aborozi bahari
urakoze cyane rwose Innocent Nshimirimana ku mpanuro n'umugambi wanyu mugenda murashikiriza kumbure bishobora gutera intege bagenzi banyu bariko bariyumvira kuja mu rudandazwa rw'ibintu bitandukanye kubaha ubwenge bwo kugira ngo nabo nyine bagerageze kwiteza imbere nk'uko bizi kino kinikiganiro gihijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika twararitse ugwaruka cyane cyane ruhamagare rushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri nka bamwebwe mwafashe ingingo y'ugutangura kurondera ubuzima mutarinze kurindira ubuzi kumbure buva muri leta n'ahandi nishaka aho murikura reka tujye ku murongo nabo nyine twumve ibibazo n'ivyumviro vyabo duhere kuri Aaron wiriwe neza murahura komeye duhamagaye uri he
turashima kabisa ndi mu ntara ya Muhinga muri komine ya Gashiho
duga ku ijambo Aaron
mu bisanzwe abo kuva bagitangura ishyirahamwe mwarigeze kubitubwira twari twabikurikiraniye hafi natwebwe aho turi ntitwicaye ari usanga kigo kibagira ibintu by'amashyirahamwe tubwira twari ko twakwiyungunganya ariko turiko turabiraba ingorane dukunda guhura nazo usanga muri leta bacumva ngo uri kurashinga ishyirahamwe usanga amakori ari menshi ubiravye rero nko ku bantu b'ibishomeri usanga uburyo bariko barasaba budokunda ubwa mbere kubwira turonka imitahe ni ingurane tinda gusaba ku bantu tubona babishoboye tugize mu gishaba katwizere bagira wagenda ugatangura proje y'iwawe ugasanga amakuri ava muri leta ni menshi cyane gusa nk'uwo mugambi abo bo bakoze n'umugambi ushimishije kandi numva ko nabo nyine babatwaye uburyo bwinshi kandi numva uzotseba utera n'imbere abantu nabo nyine baronka nk'umusaruro ukwiye twebwe rero nk'abantu b'ishomeri tubaye twagize hamwe tukajya hamwe bibaye byiza nka leta ikivuga ati kuri ibintu by'ibishomeri bakagabanya ibintu bijyanye n'amakori cyane mu gihe babonye bagize hamwe ikanabafasha ikabafata mu mugongo ikabaterera
murakoze cyane rwose Aaron ku cyumviro cyawe reka tubandanye ku murongo twakire Gideon uratwumva alo Gideon
ndabumva
Nivarimo induru nyinshi muri telefone yawe kumbure wo kwegera hano.
Ni imvura
uduhamagaye uri.
Nda ku mutanganoro.
Mutanganoro.
Ego. Mu gihosha mutanganoro gihosha.
Ndahazi ndahabona neza. Ku mutanga uretse akavura.
Twebwe turashima abantu kongene biyungunganije. Wana kwebwe nk'iyaba musanzwe twari dufise uburyo nta bashomeri bobayeho kubera nta muntu yobaho adakora kuko ubuzima bwo kuri iyi si umuntu arakwiye kubamwe ari uko ariko arakora kuko muri iki gihe umuntu arashobora kwiga mugasanga ubuzima bwo kugira habeho dasanga kati karagoye utarose rero abantu mwiyungunganya hamwe kugira ngo mushobore kuronka icyo mukora ni ba abandi usanga birirwa kumarigara ugasanga nta buzi bafise mugabo mu gihe murose abo mwiyungunganya hamwe byari byoroshye yuko muca muja mwa mashyirahamwe mugashobora kwiteza imbere hanyuma nka twebwe jewe musanze ni mukozi wo munzu mugabo rero ndavye ishyirahamwe ndimwo naryo nyene yadusaba amakori kandi naryo nyene nubwo leta na leta yadusaba nkabasaba yuko ahubwo leta na twebwe yoduha iki imusanzwe agateka k'abakozi bo mu nzu kuko uno munsi twebwe dusa nk'uko tutazwi kandi turi abakozi benshi bagize igihugu nko ku isi yose
wosaba none leta ikabigiramo ubuhe buryo kuri wewe akarorero wotanga kugira ngo babafashe
kugira ngo uno munsi nka twebwe abakozi bo mu nzu usanga ata mukozi wo mu nzu ashobora kuvuga ngo ya pansiyoni wewe nimba wewe amagara abagukitse ututahuko nimba umuntu mukoresha muzamwarakoranye n'imyaka 50 ntabwo kuvuga ngo aragutekerera nkahujya ku bandi bakozi baba bakora ubundi buzi basaba amakontra bigakunda
rero kuri wewe usaba yuko hoba nk'amategeko abagenga ku rwego rw'igihugu
amategeko atugenga twamaze igihe turisaba mugabo muri leta sinzi aho bipfira twebwe natwe twotuma mugabo tuyihaye makori natwe mugabo twagira amategeko atugenga nk'abandi bakozi basanzwe bakora bahurikiye mu yandi mashyirahamwe
birumvikana
ishyirahamwe duhurikiyemo ni iry'umuntu yigenga niryo umuntu yigenga nawe rero mugabo uko ashatse niko adukoresha ntabyo kuvuga ngo wenguranka cyanye wewe avuze titanga amakora ya mu buri kwezi buri mwaka uyatanga uko nyine mugomba kuba tubizi natwe ishyirahamwe tuvuga ati natwe dukurikiza amategeko y'abigenga nk'abandi twogera natwe akarushye
byose biva muri uko kwiyungunganya
icyo nsaba rero n'abandi bashomeri mu isanzwe nk'ubu urabona abantu bariga kera bavuga ati umwuga w'abakozi wo mu nzu ni uw'abantu batize mugomba muri kino gihe urabye nka jewe ndabimazemo nk'imyaka ishyira nk'umunani nkora ako kazi nsanga duhuriramo n'abantu benshi batandukanye hirya no hino bafite amadipolome ubu hagezaho n'abafite za kaminuza duhuriraho nicyo gituma rero umuntu arabye nk'iyi gihe naryo ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu ryari rikwiye kujya mu nama nshingamateka tukagira abantu natwe baduserukiramo n'amashingamateka kuko natwe turi benshi mu gihugu cyose ngira no hanze abakozi bo mu nzu kuba tudavuze itegeko ritugenga ntibyari byiza
byose bizova mu kukujya inama muri ayo mashyirahamwe musanzwe murimwo kugira ngo amategeko afatwe ingingo zifatwe rumva ni kuguma muri ayo mashyirahamwe murimwo nicyo ni uguhanura hama mukiyumvira ukuntu mwoshikira inama nshingamateka ikabaserukira murakoze cyane Gideon reka duha karyo Innocent Nshimirimana agira icyo ashikirije ku byo Aaron na Gideo bavuze ariko Aaron muri make yavuze ku bijyanye n'ukuntu hari inzitizi nk'amakori twaregeze kubiganira mu kiganiro giheruka ingene mwari mufise intambanyi z'amakori Innocent hari icyo abategetsi barabivuga ko byo kugabanya amakori ubunye byifashe gute biracyari kwa kundi
muri rusange nk'uko bwa mbere twabisabye duti birakwiye yuko kuko uwo Aaron yakibajije ati birakwiye yuko umuntu w'igishomeri yari umunyeshuri bishyitse agaje hanze akabura akazi akingunganya leta yogira umugambi wo kubakurira ko amakori nk'amezi atatu ya mbere cyangwa nko kubaha ikiringo nubwo itoba yabaterereye urumva gukibatoho gukitoza niko ari minsi ya mbere urumva nabyo nyine biravuna na twebwe iyo ngwara ni ubwa mbere twarayigize kuko nibaza yuko bwa mbere twabivuze ko bacye baduharuriye amafaranga turiha kandi bakadufata nk'ihinguriro natwe byaradushyira intege kweri gatoya
ariko urumva icyo kiracyari kibaza izindi nzitizi uretse amakori kumbure nk'uko muri ko muravuga ku iradiyo kumbure abo mu nzego za leta barabyumva bagashobora kwiga ibi bibazo izindi nzitizi muba mufise nazo nyene muhura nazo uretse amakori n'inkizi
inzitizi cyane cyane ziri huno munsi nuko kuntu ibiciro by'ibintu biduga cyangwa bikabura mu mwo mugambe maze gushira umutaye hamwe mugasangira umutaye muri hamwe hama mufise umugambi hama bikanze bikabadugira ko mudatutundi mugambi mushya muhindurira mu kugira ngo mubandanye mubaho urumva nayo nyene ni indizi zikomeye ishobora gutuma mutandukana kubera nka twebwe akarorero byara hatwe gushika yaho cyo kwiyumvira kubana mugambo tugira ibyumviro ati dusimbize undi mugambi ko dufite n'indi project turabe indi project yacu igerageze tugira ama project menshi kugira ngo tuze turasimbize zitizi bijyanye no kuduka kubiciro
birumvikana kandi ni icyumviro kiza cyane kuta ca mucika intege ariko mukagumana umutahe wanyu ntimupfisha ubusa mukabandanya mugerageza kuri wa mutahe nyene cyane cyane ko numva we nabagenzi ba musa n'abantu mwumvikana cyane nibaza ko hazogira ikivuye mu gikomeye reka tubandanye ku murongo twumve nabagenzi bawe ibibazo n'ivyumviro bafise tubandanye kuri Claver uratwumva
yakumva
amahoro neza
amahoro cyane
ikibazo cyangwa icyumviro
nagira mumbarize uwo inosa wundi batangura iyo proje yabo baba batangura bafite bije ingana gute nk'amafaranga angahe cyangwa batangura ari bangahe cyane ubu baba bafite gahunda yo kwinjizamo abandi muri asosiyasiyo yabo
guma ku murongo Claver kumbure muganire na inosakanya gato inosa mu mugambi wanyu warigeze kwisigura ariko batakurikiranye kiriya kiganiro cyangwa abatabyibuka mwatanguje amafaranga angahe Claver kumbure ashobora kuba afise umutahe ashaka kubongereza mugakorana umuntu yinjira gute
twebwe twatangwe dufise umutahe w'ibihumbi amajana umunani hama rero umutahe turawushyira hamwe hama amajana umunani twarabona yuko dushobora kuba gukora tukabona n'inyungu kandi nkuko twari nayivuze amezi atatu ya mbere twarabonye inyungu ntabwo twakoze duhomba amezi atatu ya mbere kandi twarabona ko twunguka ubundi twebwe twifuza kuba bakeya kubera imigambi dufise imigambi dushaka gukorera hamwe hamwe mfete turose undi ajemwo twongereza umutahe hama tukaduza ibyo turangura kugira ngo n'inyungu niho yongerekane nibaza yuko no muteri intege hamwe afite umutahe twebwe turanafite iyi proje yacu yo guhingura ibifungurwa niyo sabune tubanje kuba turarindira nibaza ko hamwe turonka uwundi ajamwo yodana umutahe kandi nawe yokurikirana akabona inyungu akabona uko bigenze turafise mbere turifuza ko ibi byungutse tutanguza proje nayo y'intuzenya yo gukora ubuyi uri kuvuga ubu farine kompo bayita farine kompo ubuyi nziza rwose ishobora kuba ari nziza cyane rwose ni kuko yuko kushobora kuronka abakene nayo nyine tumaze kubona ko ngaho igitega tuba nk'abakire bayo kubera tumaze kubona amasoko yayo n'iyihari urabona ko twebwe dufite ibyo twokora kurenza kugira ngo iwacu yemerwe cyane ni kuko yuko asizemo umutahe ni kuko yuko twokora byinshi
Claver tukimufise ku murongo Claver ubona ugwaruka gwijukiye kwinjira mu yindi migambi y'abandi bakifatanya nabo canke bobo bijukiye abuzi bijukiye gutangura imigambi yabo bonyene ubona wo kwinjira mu mugambi nk'uwa ba inosa
eje no winjira ngo cyane nawe turi tege twabo bese abacomeye barahari ari bese cyane kandi nabo nawe ushoboza fize ariko bacati babonye ubuntu ukuntu bokwinjiramo no muri proje nk'iyo ndazi yokunda bojyamo
urakoze cyane Claver urakoze innocent none nka Claver cyangwa abandi umwo basaba nkangahe kugira ngo binjire mu mugambi wanyu kandi baterere ku buryo ko nabo botangura kubona inyungu mu mezi make
umva umuntu umugira mukorane uramwereka amafaranga dufise hama tukamwereka tukamuha umuco w'ibyo dufite byose tukamwereka mbere n'ingene tuzeza tukunguka abamaze gushima turamwereka umutayo twashyizemo hama nawe akaraba yuko uhuye n'ibyo dufise abamaze kuraba tukamwereka mbere n'umugambi w'imbere tuzokora mu minsi hama nawe akavuga ati ndashima cyangwa zishima bimaze ko onye cyaba n'ikiganiro cya yatwegereye turi kumwe byaba byiza
Murakoze cyane. Katubandanye ku murongo twakire Anise. Anise wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uduhamagaye.
Ama ndabamagaye ndi Bujumbura mu Nyakabiga. Ama nagomba manze ndamubwire ko mu bisanzwe ngiye mu kiganiro yari yarigeze kugira kuri kuri ya Amerika na nacyumvirije umugambi wari batangwa amasabune nawe ushimye. Ariko kubona basa n'ababivuyemo nazo nyine biratuma urundi rwaruka bashobora gucika intege, na cyane cyane ko bashobora kuba bategera abantu bamenyera ibintu bya marketing kugira ngo bafashe, kuko ibiciro biduze turabona yuko amasabune yagumye atirikira muri quartier, abantu benshi barakoresha amasabune, ariko byari kuba byiza cyangwa ibyo byiza bawubandanije, kuko imigambi ya mbere utangwe gukora imigambi ni ngombwa ngo ihombe ariko ugumiza ko hano ikindi nacyo nagomba ni nk'intererano. Urabona yuko mu Burundi twe turafise ikibazo, ariko umuntu atakwita ikibazo. Kera umubyeyi yagusohoye abonye uri umusore yaragusohora agusoza itongo hama ukabandanya uririmba. Ariko uno munsi nka leta y'u Burundi iradutanga ibintu byinshi, urabya amakaye ibindi kutira abarimu kutira siransi kugira ngo twige. Rero umuntu amaze kuronka diplome byari byiza yuko aca arifata nk'itongo ngendanwa kugira ngo agende mu buzima busanzwe, kuko twe hariya mu mitumba ariya tuva hari ikibazo yuko ubonye byanse yuko ahantu ushobora kurongera amafaranga urashobora kwimuka ukajya ahandi mu bundi buzima kanaka bikagenda neza. Rero tworaba ukuntu umuntu arose diplome kuyikamisha hama leta imugomwe akazi itamugomwe akabandanya abeshaho yibeshaho yongera abeshaho n'umuryango. Hama ikindi nacyo ugaruka bw'u Burundi turakwiye ko dukura mu mutwe y'uko leta ariyo izoduha akazi, kuko akazi karashobora kuboneka cyangwa ntikaboneke, ariko umuntu yamba Imana yamushyize ahantu umuntu amudandariza amata namenye gukora amata amenye gukora ikivuguto amenye kugira ifyufyu hama acike umuhinga nawe ategura kafetariya ahandi, cyangwa ariko aradandaza ibiharage agende adandaza ibiharage amenye kurangura amenye no kudandaza hama atagenda ubundi muri ibyo nyene umuntu yamuhaye akazi. Ni kuvuga yuko icyo kintu cyose uri kurakora uri kugira experience umuntu yoce yasakira aho nyine kugira ngo ubuzima buce bubananiza aho nyine hama leta akazi kabonetse kagaguha katabonetse ukabananya wihanganye mugabo utagoza byose ababyeyi uticaye kumuhira utanabafasha no kurima wibaza yuko leta izoguha akazi hama bigaca bigenda neza. Murakoze.
Urakoze cyane gose Yanise ku mpanuro nziza n'ibyumviro byiza cyane. Reka tubandanye twakire na Ezekiel mbere ko duha ijambo Inoso. Ezekiel wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Duga ku ijambo.
Ikibazo nashaka kubabaza. Hariho n'intererano. Intererano ya mbere nashaka ndabatera inkuru kuri uwo mugambi mwiza bari barihinduriye nk'ugwaruka rukiriye ruratega amashuri rugiye ngo ruzerindira ko leta iruha akazi. Hama icya mbere nashaka kubabaza, mbega iyo bya mbere bari batangwe zo gukora amasabune icyatumye babihagarika, kwabaye kutabona inyungu cyangwa kwabaye ukubihagarika kwabona andi maproje bashobora gukora akabazanira inyungu gusumba. Hama ikibazo cyanze kugira kabiri, mbega none ko bisunze aho barize mu kugira uwo mugambi wabo baribuka urundi rwaruka rwaciye ku ntebe y'ishuri ngo numara amashuri, kuko mu masosiyete menshi cyangwa mu mashyirahamwe menshi usanga abakozi bato bakenewe, bakibuka bagenzi babo batashoboye kugira amahirwe yo kurangiza amashuri bakabaha ubuzi buto buto. Hama ndo nashaka ko nkishyura nziza cyo kwinyishyura brevite, kuko aho ndi ishobora kuronkira ibyo kugira ngo nkurikirane nyinshi, kuko aho ndi itaratanire ko nshobora gufata sindayumva.
Urakoze cyane gose Ezekiel ku bibazo byawe n'intererano. ino sarumva anise we yashikeje ibyumviro byinshi kandi byiza cyane yabajije ati mbega nti uko kuba murahagaritse mu gambi wanyu ko bamwe bibaza ko mwahagaritse burundu ariko rero bavuze ko mwahagaritse akanya gato ati kumbe ni mwa mwagize probleme ya marketing niko yabyise probleme y'ukwimenyekanisha y'ukugira urudandazwa rwanyu ngo rutere imbere mu buryo bwo kumenyekanishwa avuga ati nimugume ko nimwoyita burundu uwo mugambi wanyu yanavuze nibindi byerekeye ugukamisha diplome ukugerageza gukuramwo ikintu cy'umumaro muri diplome abantu baba baronse batarenze kurindira akazi kavuye muri leta kuri cyo cerekeye kwimenyekanisha cha marketing ukivuga kwiki
zene nibaza yuko ku bintu byerekeye n'abakiriye brema nitubere tugira ikibazo n'umunsi numwe abakiriye kwa dufite beshi kandi baradukunda cyane kandi tubone zacu barazikunda cyane nubunye bakiriye ngo batubwira ati nimusubire twabwira ati twebwe cyane cyane cyatumye duhagarika se kubera abakiriye brema abakiriye ni beshi kandi mise n'uko ipfaro nk'abakiriye kandi bigahera neza brema kandi mu minsi mikeye gusa igituma cyaduhaye cyumviro cyo kubanza gutenyenya nuko ajya buri gihe yiri kurakora urucuruzwa y'umucuruza umutaye n'ikintu cya mbere kwe kuronka rero umwe mutaye kwe kuronka mukabona yuko iyo byakoreje mu kurangura no mu gucuruza ukuye ugasanga byose birangana umva wa wari kintu ugasanga byose birangana ucubona yuko urucuruzwa rutari kurunguka umwanya wose ushaka guhomba nicyo gituma mu gifaransa bavuga ngo prix d'achat egal prix de vente urumva aho wonye benefisi ni zero urisigura yuko naho ufite abakiriye clientele vraiment turayifise ni ukuvuga yuko gusa twebwe twarabye turabye imbere tujye turakora dukurayo ayo twasizeyo nayo kuri hinzu turabye ati none ko dutegereza naho kubaho kandi uyu mugambi waje tugeza kutubeshaho ugasanga dusanga itari kutubeshaho ni uko amavuta yokora gatoya amavuta birakoroke ni uko imvura igwa ati rero ko imvura itaragwa itaravuga dushobore kuronka inyungu dushaka ko iyo ukoze umugambi uba ukeneye inyungu nto cyane rwose atatinda kugufasha uba ukeneye n'imiburiburi gutungwa n'uwo mwuga ukabona ibintu bikuru bikuru ukeneye ubifise hama mugo mu gihe umaze kubona yuko hariho ibibura hariho ibyo ukenera wateza gukuronka udafise hama ukabona ko uwo hamwe wokurikira nacyo wonka duke uwo bindi bintu tubaza ko atambamye nimwe utuma nta no mbere no namuhanura ko koze umugambi nk'uwizitaho cyane gose mushe yawe wemera ugahomba ni kubera abakira gukunda cyangwa ngo umwe wizigikiriye mu gihe utabona ko hari icyo ukumariye
impanuro zihambaye cyane gose Innocent nkuko twabivuze twahamagaye Innocent nshimira Imana kubera ni umwe mu gwaruka nawe nyene yafashe intambwe kumwe na bagenzi biwe baratangura umugambi barawukurikiza uko bari bawanditse ko bari washize hasi bariyumvira bati ni igiki cyo twungukira kandi baragikora rero ibyo ari karavuga bijanye na nico twovuga experience kugira ngo ugwaruka rumwumva rutegere neza ibijanye no gutangura umugambi bikurikira n'ingingo umuntu agenda arafata uko ibihe bigenda birahinduka yavuze yuko atagushira uwo mugambi ngo bawute hasi ariko bawushize haruhande baba bariyumviriye ubundi mugambi wo kugurisha ivyo kurya by'ibikoko ivyo kurya by'ibitungwa kandi Innocent akatubwira ko muri iki gihe uwo mugambi usa n'uri kuratera imbere usa n'uri kurunguka ni ikintu cyiza cyane cyerekana ko umuntu adacacika intege ariko akabandanya arondera ubuzima arondera kwiteza imbere Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikindi kibazo kumbure cyangwa icyumviro cya Ezekiel yari yashikirije cyerekeye ayandima iyo yindi programme mwaba mwafashe yibaza ko kubara kubera mwayibonye mu amafaranga menshi siko byagenze nuko uwo wundi mugambi nkuko tuvyumvise ubivuze utari kuragenda nkuko mwavyifuje
ego kuko nzaza kubona yuko umufuko wa aseda wa urimo 25 umbe ku 34 ukaza ku 90 urumva muri rusange inyungu yasa nk'iyo nyene na inyungu asamera nk'ayaduze kandi n'ibindi biduze nibaza yuko atari kwa faru twabonye amafaranga me ngo mu bitoro mu muje bifungwa by'ibikoko ya abanambana gatoya ahubwo ahubwo riho bagombye kuko nakivuze ko mutari kinzo y'ikoronka uyu mutari kinzo y'ikoronka utereza gukucunga kugira ngo ntungu ntugutakarane kubera namubwiye maze kugira pridash igare pridovante ahonye nuburikura curuza utegerezwa kugira ikindi kintu hindurako
birumvikana urakoze cyane tubandanye ku murongo twakire Peniel mwiriwe neza
mwiriwe neza n'amahoro
amahoro cyumviro cyangwa ikibazo
ya
ikiyumviro cyangwa ikibazo
cyangwa ikibazo mbona kubera twe tuguma tugira amaprobleme bamwe tukabura bamwe bakabura ubuzi abandi bagatamuhira twumva icyo biva kopena
kubijyanye n'iki kubijyanye no kugerageza kwiyungunganya
kubijyanye n'igishure
n'umunsi tuko tuganira ahanini kubijyanye no gutangura imigambi kugira mwiteze imbere nk'ugwaruka bimwe mu bibazo none wewe ndumva kushobora kuba urwaruka hari ibibazo ubona byo kugerageza kwiyungunganya gutangura umugambi umuntu yiteza imbere nk'urwaruka ubivuga kwiki
bo kimwe cyonyine twebwe urwaruka nuko twoza hamwe frema tukagira amasosiyasiyo kugira ngo dutegerezwe gukora kugira turonke ikintu kidufasha hamwe tutagize amasosiyasiyo nta kintu twovamo
mu association muhungukira mwiki cyane cyane ku muntu ashobora kuba yibaza ati ndega muri association noja gukora iki nokora iki muri association ni giki cyane cyane mubona mwunguka
bo tugira association y'ubu ya commerce bo tukaje hamwe tukagira ubudanda gihama tugize ubudanda gihama tukaronka kidufasha tukaronka n'amafaranga tugura agasabune
urakoze cyane Peniel reka twakire ku murongo na Leo Cargo. Leo Cargo wiriwe neza
kwishwi rya Amerika muranyumva neza
turakumva ariko nibaza ko nawe uri mu kavura nkako mugenza wawe mu kanyagahazi yatubwiye
yego kimwe gusimbura ni nyinshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndi ngaha ku mutako yaricyo gituma ariko ndabumva neza kintu nizwe muri ko muranyumva ndabumva na gato yigeze
reka kumbure tugerageze kukongera ku murongo mu kanya kari imbere kuko twe turakumva ariko ndumva harimo induru muri telefone yawe urakoze Leo Cargo reka twakire Dieudonné wiriwe neza
yo mwiriwe neza
Dieudonné?
Nani kujwi? Ego ndabumva.
Amahoro.
Nimore?
Ikibazo cerekeye kwiyungunganya nkawo nkugwaruka ukivuga kwiki kuri wewe?
Kimwe ndacumva kuko abo babikoze bakoze umugambi mwiza cyane. Bavye ko bishize hamwe kimisho ndagishigikiye ranje. Kimwe n'ukugwaruka hamwe tuza twishye hamwe tukaje mu mashira hamwe tukiyungunganya tugatanga uburyo bwe bwe dufise. Keze ko naho usanga mu buzima tugatahura n'indikizi basanga imitahe n'imito amakori kubura aho dukorera kubura abarifata mu mugongo zeze bibazo kenshi ubwo ko tuguma duhura nabyo muri buno buzima turimo bw'ubushomeri mu Burundi
ariko turafise mugenzi wawe ku murongo ariko aragerageza gusigura yuko hariho inzira hariho inzira yo kugerageza kuva muri ubwo muri ivyo bibazo naho nkuko abivuze ikintu nk'umutahe kiba ari mu bintu bya mbere umuntu abakeneye kuronka ariko arasigura impanuro nyinshi yari karatanga mu kugerageza kwiyungunganya mu buzima umukurikirane ikiganiro aragufasha cyane
yego niko namukurikira
hari ikindi kibazo w'umufitiye cyangwa icyumviro
cyumviro kimwe nuko gusa cyo no mushigishira ko nuko yokomeza ibe ngombwa bagasigurira n'abandi bakaja handi bagasigura n'abandi kugira ngo babyingene nabo bo kuyifata mu mugongo bakabandanya bagakora muri buno buzima turimo
urakoze cyane
icyo numva noterera
urakoze cyane gose Dieudonné
yego namu makuru
nino sa muri iki gihe urumva ko ugwaruka rwinshi gumva rufise inguvu nke cyangwa intege nke mu kugerageza kwiyungunganya niki kindi kintu ubahanura kumbure baronka intege nk'izowe na bagenzi bawe mwaronse kugira ngo mugire aho mutanguriye muri aka kanya
murakoze muri rusange
kugira ngo ugire uko ntango cyangwa intambuko ya mbere nuko ubanza kuraba akarere bene muntu cereka abacyo kibazo yo banza karaba ahaherereye akaraba kintu abona yokora bifashe kubyo yaba yari cyangwa bifashe kubyo yoshobora kuba nkubumenye bafite cyangwa yorondera akaraba ikintu cyo bakibura ahaherereye akaraba umutahe cyo mutwara igifite umutahe munini inya ibanza akacyihoze ama igifite umutahe mutoya kaba ico yobanza guhera kubivanye na mikro yoba yarora nibyo kugira ngo uronke umutahe biragorana cyane rwose ni nayo mpamvu ugize imana ukaronka na mutoya uteza ushoboka byose kugira ngo ntuhombe ngo nguhombe kuko urete yuko nabo tuba turi aba badukikuje babona kumwe ngo bawarize bacye abana aho uhombye nk'umunyagihugu nk'umuntu nyine atigeze ajya ku ishuri bacye babona kumwe ngo twiteze urubwaho bwacu kubera atabona kumwe ngo natwe ntituzi guharura ntituzi no guharura nyine
telefone ya Innocent iracitse ariko Innocent ikavuga ibintu bihambaye cyane rwose byerekeye uko ugwaruka gwo kwiyumvira kudatangura ku mitahe minini minini kenshi abo tuganira nabo baravuga ukuntu bacitse intege mu gutangura imigambi yabo kuko bavuga yuko atamitahe bafise ariko nkuko twabyumvise bamwe mu banywanyi bishwe rya Amerika bahamagaye hari imigambi myinshi idasaba mitahe myinshi karorero umwe yatanze kugurisha amata kugurisha ibiharage canke hariyo nindi mitahe kumbure na Inosaraza kugirisha yongeye ko yerekeye kugurisha amainite utuntu twinshi cyane dusaba imitahe mike cyane umuntu agaheraho akagenda aduga umutahe ukaba munininya agashobora gushika ku migambi yiwe isaba imitahe minininya nyuma yaho yahereye hatonya Radishwe cy' Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turumvise ko umurongo wa Innocent ucitse gato reka tumugarure ku murongo tumira mate turagaruka murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tanga ishaka ikiganiro ni muri isanga musanzwe mwumva buri munsi ku munsi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka no munsi turi kumwe n'umwe muri bo Innocent Nshimirimana reka arafasha ugwaruka kugira ibyumviro byo kwiyungunganya aho wewe yatanguye na bagenzi biwe umugambi wo kugurisha no kuhingura amasabuni ari mu ntara ya Gitega umugambi utangura neza ugenduragira utubazo hijya no hino ubu muri aka kanya bawushize haruhande bafise undi mugambi wo kugurisha imfungugwa z'ibikoko z'ibitungwa kandi babona nawe nyene uri kugenda neza Innocent katanga impanuro zihambaye Innocent turaronse turamugaruye ku murongo telefone yayo yari yacitse ariko Innocent mbere yuko umurongo ucika watanze impanuro zihambaye zerekeye ukuntu abantu bakwiye gutangurira ku mutahe muto muto kuko hari gihe umuntu yumva yacitse intege kuko icyumviro ciwe afise gisaba umutahe munini uravuga uti ashobora gutangura ku mutahe muto agaheraho akaduga hari ico kiburisho kintu nyene wavuze kuvyerekeye kudashaka kwitesha agaciro ntivyo bari bimwe mu bintu biboshe ugwaruka mu kudashaka gutangurira hato kumbure natanze uturorero kugurisha mainite kugurisha mata umutahe ukaduga byo bari kimwe mu nzitizi ubona wewe ahuherereye mu gwaruka
ego cyane ico kintu kirahakira kome mu gara kandi kibushe bese ubiye kubiraba mu bageni cyane no mu bandi bese arakubwira ati none hamwe nokora mfite mutahe ibihumbi jana ibihumbi jana mirongo itanu kome ngo nashaka gukora uriya vuba naka urumva usanga twese tugomba gutera imbere n'ibyo mugabo wese afite iyo ahera n'ahahera nicyo bituma amafaranga yose umuntu aba afite arashaka kuraba ahantu aherereye cyangwa ahantu atuye akabona ikintu gishobora kumuzanira amafaranga yo kuba arabaho yo kuba arifashisha buke bishobora mbere kumushikana ku kintu gishobora kuguta umutahe kuko nkuko nari nabivuga umutahe munini iyo akoze ikaba wifuza urabwira ngo wishyikirire uwifuza no kuwutora bisaba yuko ubanza gukoresha uwo mutoya kugira ngo ubanze bwambere na twebwe twifuza muri cyane mu gatuza dufite mutoya twari umengo nyine tujya gutumara amahe twahomba tuhava twiteza isoni tugira dukize amagene benshi twibaza nyine turi hamwe kuko bafite inka yahombye bayaguhaye ati ubu cyangwa kutigeze mwigana gatoya yumva ngo tumengo nyine bizimengo uhagarika ubukana muri makeya kuba uba wumvise abandi batanguje umuri menshi cyane rwose yumva bisaba yuko bwamberewe ufata yuko uri umwe utifata mu byinshi kuko wifashe mu byinshi urabye abandi n'amasomo warize usanga utegerezwa kuba kuboneka kumwe ngo ni ibintu nyine bigoye mugabo uragerageza ugatangura ukikuramo ubwoba ugatangura bidafatiye ku mashuri y'ubutwisi cyangwa kubakubonye ufite ubundi buhinga mugabo ngo ukwiye kubikora mugabo ugafatira ahubwo kwaho nyine kuba mutari mutoya kugira ngo n'ejo ushobore kuronka n'ubundi mugenzi ushobora kukwigira akakugurana mugabo abona yuko uri kurakora ufite umutahe wa mbere kandi umutahe wa mbere wabonye ko utawuriye cyangwa utawononye birashoboka cyangwa undi mugenzi akaza kugusahiriza akaza kugufasha ugasanga aregereye mu gihe abona yuko nawe uri kurakora
ofisi ishaka kandi wagize aho uhera birumvikana. Reka tubandanye ku murongo twakira abandi banywanyi duhere kuri Samson. Wiriwe neza Samson. Alo Samson. Alo Samson, telefone iramugoye gato. Tubandanye twakire Désiré. Wiriwe Désiré, wiriwe neza duzi ijwi.
Yego wiriwe neza.
Duga ku ijambo.
Ego uwo mugeni nari naramumvise igihe kavuga ujya mugambi w'amasabuni nari naryohewe wumva ko bituko bisanzwe ni ibintu by'ingwane nawe nyine z'ubutunzi ingwane z'ubutunzi turimwo nawe nyine ko ibintu babirangura biva ahandi iyo bimaze kuduga n'amashyirahamwe akomakomeye nka Brasil turabona ko bafise ingorane. Alo
mwiyi turakumva.
Bona bashyire bahindura bakajya mu bindi ahubwo bihindiriye neza kugira amahera nticaye ntawe nsa kora na karoro keza ku bandi ku rundi yungango turamukeje rwose.
Ni byiza cyane rwose Désiré.
Wumva ngo tete umugambi washyiramo n'ingwane zisigaye gushika iz'ubutunzi igihe ubutunzi buhungabanye cyane igihe iz'umutekano bibaye nabi zose n'ingaruka mbi zituma umugambi wawe udatera imbere. Nicyo gituma rero icyo gihe iyo ibyo bintu byose bigize ushuraba ingene uhindura nuko barindiriye neza ahako iyo bayashyiraho ubanze amahera yicaye ngaho atari kuba yarakoresha usanga ugumye uyakoresha nyine ariko arahomba kwa kundi naho utari kuba adaraza ugumuke neza ubwira nuko no kubatera intege nta mitima irashobora agomba kubasaba kuyinguheze hari umunyarwanda yavuze bijya se yayatanguje ishyirahamwe nk'iriya kiganiro ejo yayatanguje ishyirahamwe ryo gupima ubutaka bijya bapima by'ubutaka ko muzi uza nawe ukandosa inimero ziwe.
Désiré turagumana telefone zawe turakurondera mu kanya tuguhe iyo informasiyo zabo. Urakoze cyane. Tubandanye ku murongo ijwi rya Amerika twakire twagira Yezu wiriwe neza. Gabanya radio yawe gato.
Yego nayifunze.
Mhm.
Yego ndashimye ikiganiro cyiza.
Mhm.
Ariko mu byukuri ngo bavuga ngo batangiye ku mutari 1800 by'amarundi yandikiye ari mu Rwanda. Umunyarwanda nta amafaranga asanga 1800 nubwo ashobora kuba atagira neza kinzi ko amafaranga agenda avunjanya. Nta amafaranga atashobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese. Mu by'ukuri nubwo bavuga ngo batangiriye ku mafaranga angana gutyo, si amafaranga umuntu uwo ari we wese yabona, yakora akazi gaciriritse ko asinga se kuba yabona. Kuvuga ngo umuntu ngo ari ahantu yavuze ngo umuntu atangira ku mutari mutoya. Uyu munsi hari uburyo ubona amafaranga wava ngo ugiye gucuruza byonyine leta imisoro yayo wajya kureba asanga iri hejuru cyane. Kandi ndakeka si mu Rwanda gusa, ni Burundi mu rubyiruko bibaho, ntabwo ari u Rwanda gusa rusoresha. Sinzi rero hari uburyo wenda bari bafite burenze ubwo avuga, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yahera ku mafaranga makeya ngo aratangira arakora, ntabwo ari ibintu byoroshye.
Ukeka
bagiye bakura uburyo
wewe kuri wowe ukeka ko ayo mafaranga ari make cyane bitari gushoboka?
Ya ni amafaranga make cyane ntibyasho kubashiye nko mu Rwanda ho ntibyanashoboka. Mu Burundi ho naho wenda nuko bishyize hamwe, kandi no kuyabona si ibintu byoroshye. Bishyize hamwe amafaranga aba menshi babasha gushora birabakundira. Ariko ntabwo ari bya buri wese ku buryo bavuga ngo umuntu yabigiraho akagira icyo yakora.
Ariko hari abatangura imigambi itandukanye twagira Yezu bahita kenera amafaranga menshi cyane. Buri mugambi none wo kenera amafaranga menshi cyane gose, aho hoho nta n'umwe yatangura umugambi.
Akarorero nge ndakubwira nigeze gushinga butike y'ibihumbi 500 to 300 kavuna gucuruza umuntu buto butoya. Ariko uburyo uba utangije amafaranga make ni handi abantu baza bakakwikopesha, kandi n'ibintu bisanzwe mu bantu ukabakopa bamwe bakakwishyura abandi ntibakwishyure. Icyo gihe iyo bigenze gutyo reka ivazi ikagusoresha mwaya amafaranga make ufite usanga urimo wakora uhomba. Inzu yaza wajya kwishyura umusoro w'inzu hanze umuntu aba afite ugasanga ntabwo bikunda. None ikindi leta ibivuga ngo umusoreshwa ngo mu Rwanda baravuga ngo bakwiye ngo basoresha umuntu ufite amafaranga acuruza miliyoni n'izindi ku mwaka cyangwa ku kwezi. Ariko ibyo babirenga usanga n'umuntu ucuruza utuntu dukeya washoye 2000 cyangwa 1000 mu isoko, wenda akajagari baragaciye basaba umuntu wanditse inyanya mu isoko washoye 10-20 bari kumusoresha. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Leta wenda igira ivuga ngo imisoro yayigabanuye arasora abantu bifite bafite ubushobozi, ariko iyo utinye hanze y'amagambo bavuga ukajya mu masoko usanga ari ibintu bitandukanye cyane n'ibyo bavuga. Sinzi wenda mu Rwanda niba wazi cyangwa se ababizi nabo bagende babivugura, soro ugasorera na avoka bajyanye mu gatebo. Ntabwo ari ibintu byoroshye ibintu bavuga ku muntu. Hari ibindi bavuga nko mu Rwanda dufite ikigega bita BBF cya leta, ya mafaranga urubyiruko rufite imishinga. Imbogamizi zacyo kiriya kigega si ikintu wagenda n'amaguru ngo winjiremo uvuge ngo ngenda afite umushinga baguha amafaranga. Barakubwira ngo hari ahantu uhagezwa na banki uba ubereye umukiriya. Kuba umukiriya uragenda ukaba umaze n'igihe kirekire, rero leta banki yabona ari uburyo ufite akazi uverika neza amafaranga kuri konti bakabwira bite kikagutangira umushinga ikakwishingira mu gihe udafite wenda nk'ubutaka watanga ingwate y'ikindi kintu runaka gifatika. Bakaba babikora. Ariko urumva ni uburyo buhambaye, ntabwo ari ubwa buri wese. Dufatire noneho nk'umuntu ubutarize udafite akazi kamuhenda byibura 1000 wenda nk'180 y'amanyarwanda. Ni gute yazabasha gukoresha amafaranga mu buzima bwa buri munsi akagira ashyira kuri banki?
Birumvikana ni birebire cyane, ariko umuntu niyo gucika intege yogerageza kwiga ubuhinga.
Ariko byo biragoye, abo bantu mu by'ukuri niba baranize kaminuza bayirangije. Ariko ni muri kwirengagiza imiryango yabo yabashije kureka kaminuza. Uyu
munsi twebwe amashuri yacu twayacikirije mu buryo bwo hasi cyane bugaragaza imiryango ibikennye hahandi ubutabasha kubona ibyo kurya uvuye ku ishuri. Urumva amafaranga 180,000 bashobora kuba atarayatangiriye ku mutahe mutoya nk'uko bivuga, ahubwo bagiye bayakura muri famiye zabo barayigiranya bishyira hamwe bashaka ikintu runaka bakorera. Ibyo ni ibintu bizawute kuba abantu bakora nka sosiyete babaramo bakora ikintu runaka birumvikana, ariko si ubushobozi kujyana muri sosiyete buturuka he?
Kugira
ngo ibyo 180,000 niyo bavuze 800 by'amarundi ndakeka
birumvikana, ni nayo mpamvu
bangaye babona ayo mafaranga.
Birumvikana twagira Yezu, ni nayo mpamvu ibiganiro nk'ibi bikenewe kumbure abo mu ntwaro bakavyumva ibibazo bibahanze nk'ugwaruka, haba kubijanye n'imisoro, haba kubijanye no kuguruza amakonte mu mabanke, haba kubijanye n'ibibazo byavyo byose vya misi yose. Mwenye n'ugwaruka mukunguranya ibitekerezo mugashira hamwe ivyumviro na ni radio nayo nyene ni mu buryo bwo kugira ngo tubafashe mugerageze kwiyumvira ingene mwo kwisununura, ngere mwo kwiteza imbere mu buryo butandukanye, kuko nkuko bivuze nta gucika intege. Umuntu yogira ahahereye hama umuntu akamufasha bivuye kukuntu aba yagerageje kwiteza imbere. Nkuko twabivuze n'abajejwe ibibazo nk'ibi by'ugwaruka baratwumva bakagerageza kubibafashamo. Urakoze cyane twagira Yezu. Reka duhakanya Innocent twagira Yezu avuze ibitari bike bijanye no mu Rwanda n'ibibazo bahura navyo, yagize n'amakenga y'amafaranga mwa mwaratanguje ko abona ko ari make cyane gose, ariko yarajanye n'umugambi mwari mufise.
Ndo murakoze cyane. Afite amafaranga umuntu akoresha umugambi, kuko umugambi wese urafise urugero rwawo, urafise guhera ku mutahe mutoya, ntuhera nk'abantu bahera ku mamiliyoni, umunyeshuri uhejeje kaminuza, abanyeshuri, ababyeyi, ntibyo aza kumugira ubugore ku mutahe ugira ngo ushoboka ugira ihinguriro ry'amamiliyoni. Ubaza ko ibyo bintu biragoye cyane rwose. Nicyo gituma umugambi wose urashaka kuwufatira hasi hambere habaho ku rwego rutoya, kugira ngo ushobore kubona ko wokwingunganya.
Birumvikana
kuko ariko aravuga ngo mutahe wacu ngo bari mutoya tegubwo tubone ubwa mbere. Navuze ko mbere ya mbere twashobora kuriza inzu no kuyifungurira hamwe no kutubeza mutoro tuba dukeneye duke, ariko navuze ko tubonye ko niko biragorana, twiyumviriye kubaza gukenyenya kugira ngo dukore uwundi mugambi, turabe uwundi mugambi, dutange uwundi mugambi nawo dusahiriza
nicyo mukeneye
gusumba uwo wundi wa mbere.
Mukaronka nayo n'inyungu mukabandanya mukora, kuko ikitari cyiza ni ukuguma mwicaye atacyo muri ko murakora.
Kandi ikiza ni ko umuntu ntawe atinya, hari n'abatanguza umutahe uri munsi yayo mbere byo nabura kumenya ngo twari twagiriwe ubuntu, ubuntu turayaronka. Ubundi umuntu yamayifuza byinshi mugabo ibyaro wose nibyo atanguza indaye mininya nibaza yuko abajeni tuduca intege. Umutahe mutoya wawurotse ntutinye ukagukura ikintu cyukoze, yaba uguze amayinite, gukora utundi tuntu duto duto bijyanye n'amafaranga uba ufite, nta kabuza ko umuntu yotera imbere. Njye ndabona ko umugambi uko amafaranga bangana yo kose urashobora gutera imbere kandi birashoboka.
Nasatse ko turaja ku musozo w'ikiganiro. Muri make uwo mugambi mushasha mwatanguye kugurisha imfungurwa z'ibitungwa, mwagumye hahandi nyene muracakorera hahandi nyene kubo bakenera kuza gukorana namwe canke kugura iyo imfungurwa?
Turacakorera ikibazo ntitwahinduye kubera ubwo dukoze inzu ba ufite avance kandi buri umuntu amaze gufata ikibanza twahinduriyemo. Nende navuze ko mugabo twahuhebye twabaye twabaye butenyenye niko twasha bibiyitse, ni kuvuga ko twahinduye ikibanza dukorera hano nyene ha muri vire gerekereza nayi irande ikintu rya panegoti mu Magarama. Nibaza ko haraboneka cyane kandi turizeye yuko abakiriya bazotwitaba kandi
turizeye ko
tuzokunguka.
Urakoze cyane rwose. Uyo yari Innocent Nshimirimana mu gisagara cya Gitega mu ntara yo hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi, yafashe ugwaruka kwiyumvira uburyo bwo kwiteza imbere. Murakoze cyane rero mwese mwaduteze amatwi muri kino kiganiro cerekiye ubuzima bw'ugwaruka kuri uno munsi wa Mungu. Mwari kumwe na Ariane Itanga Ishaka. Ndashimiye Fatuma Karara yamfashije kwegeranya kino kiganiro n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifurize umunsi wa Mungu mwiza. Imana ibahezagire.